murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza, umwaka mucya muhire aho muherereye hose. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Twatangiye rero umwaka w'ibihumbi 2021. Turabanza tubagezaho amakuru arakurikirwa n'ubutumwa bwanyu bwo kwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abavandimwe. Amakuru rero tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba zaraye zishe abantu 30 muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu. Umuyobozi wa teritwari ya Beni, Donaki Buana, n'umukuru wa sosiyete sivili yaho, Bravo Muhindo, batangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko abaturage bo mu mudugudu wa Tingwe bigiriye mu mirima yabo bitegura umwaka mushya, noneho ADF irabatera. Bamaze gutabara babaruye imirambo 30. Abaturage bamwe bishwe bunyamaswa baciwe imitwe. Aba bayobozi bavuga ko inyeshyamba zashimuse kandi n'abandi basivili bataramenya neza umubare. Bravo Muhindo ashinja ingabo z'igihugu ko baziyambaje ariko zitinda gutabara. Umutwe w'inyeshyamba wa ADF ukomoka muri Uganda ariko wagize uburasirazuba bwa Kongo indiri yawo. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020, ADF yishe abaturage barenga 800 muri ako karere yigaruriye nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga. Noneho tujye muri Cameroon, igihugu cyugarijwe n'intambara y'igice kivuga icyongereza gishaka kwigenga. President Paul Biya aremeza ko amahoro yagarutse mu gihugu. Eugene Mukankusi nibyo atubwira.
Perezida Biya ejo ku itariki ya 31 kwezi kwa 12 ubwo yagezaga ijambo ku baturage, yavuze ko ubufatanye bushya bwabonetse hagati y'igisirikare n'abasivili bwagize uruhare rukomeye mu kugeza amahoro mu ntara z'igihugu zivugwamo ururimi rw'icyongereza. Muri iryo jambo ryatangajwe n'amaradiyo na televiziyo zose mu gihugu, perezida wa Cameroon Paul Biya yavuze ko imyaka irenga 10 igihugu cye kibasiwe n'ibitero bitandukanye bituruka hanze. Yavuze ko imirwano y'abashaka guhirika ubutegetsi mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Centrafrica irimo gutuma abasivili bahazaharira barimo abo ku mupaka w'uburasirazuba bwa Cameroon. Perezida Biya yavuze ko nubwo ubushobozi bwo kugaba ibitero bw'umutwe wa Boko Haram bwagabanutse ku buryo bugaragara, uwo mutwe ukorera muri Nigeria ukomeje kwibasira abasivili mu majyaruguru ya Cameroon, aho ubashimuta kandi hakaba hakomeje kuboneka ibitero bya bombe z'abiyahuzi. Biya yavuze ko hari umutekano muke mu gihugu ari mu ntara zo mu burengerazuba, aho bitandukanije barwanira gushyiraho leta ivuga icyongereza mu gihugu kivugwa mahanini ururimi rw'Igifaransa. Cameroon yakunze kurega ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucumbikira abashyigikiye bitandukanije bahungabanya umutekano w'igihugu. Abitandukanije basanga ijambo rya Paul Biya ku mbuga nkoranyambaga ntacyo rivuze, kandi bavuze ko bazarwana kugeza bageze ku bwigenge.
Eugene Mukankusi, urakoze ariko buretse kugenda, ubanze utubwire uko komisiyo y'igihugu ya Ethiopia irega inzego z'umutekano ko zishe abaturage barenga 75 zikomeretsa abandi 200 mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 nyuma y'iyicwa ry'umuririmbyi wari ikirangirire.
Urugomo rwo mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi rwabaye nyuma y'iyicwa rya Hacaru Hundesa, ijwi rye ryakunze kumvikana mu myigaragambyo y'amaganaga guverinoma. Uretse abo bantu barenga 75 bishwe n'abagera muri 200 bakomerekeye mu bushyamirane muri ayo mezi abiri, iyo raporo inavuga ko abandi bantu barenga 30 bakaswe imitwe, bishwe urubozo cyangwa bagakururwa mu mihanda n'ababagabyeho ibitero mu bushyamirane bushingiye ku moko. Komiseri w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu muri Ethiopia avuga ko abantu 123 bose hamwe biciwe mu bushyamirane bw'amoko butigeze bubaho mu myaka myinshi yashize. Uyu muryango uvuga ko urugomo hamwe n'ibitero byose byabaye bifatwa nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Urwo rugomo rushingiye ku moko ni ikibazo gikomeye. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ahanganye nacyo, kandi yashyize imbere ubumwe mu gihugu.
Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru tuyakomereze ku cyorezo cya virusi ya corona uyu mwaka w'ibihumbi 2021 utangiye igica agati n'icyatsi. Nkuko kaminuza Johns Hopkins ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje uyu munsi mu gitondo, virusi ya corona imaze kwanduza abantu barenga miliyoni 86 n'igice no kwica abandi barenga miliyoni 1,800,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku isonga n'abantu barenga 385,000 virusi imaze guhitana. Brazil ni ya kabiri imaze gupfusha abantu bagera ku 195,000. Hakurikiraho igihugu cy'Ubuhinde n'abantu barenga 148,000 bamaze kwitaba Imana. Ku birebana n'urukingo, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yahaye umugisha wo gukoresha byihutirwa urwakozwe n'ikigo gikora imiti Pfizer cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko rushobora noneho gutangira kujya gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu gihe cya vuba. Kandi OMS yabishyiriyeho ingamba, bityo yashinze urwego rwitwa COVAX kugura no kugeza urukingo ku bantu byibura 2,000,000,000 mu bihugu bikennye. Usibye urukingo rwa Pfizer rwatangiye gukoreshwa mu bihugu binyuranye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izindi nkingo nyinshi zitandukanye ziracyageragezwa cyangwa se nazo zatangiye gukoreshwa nko mu Bwongereza, mu Burusiya, mu Bushinwa no muri Brazil. Hagati aho, virusi ya corona iragenda yibaruka ubundi bwoko butandukanye n'iyamenyekanye bwa mbere mu kwa 12 mu mwaka w'2019 mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Aya mashami kandi nayo atandukanye hagati yayo yabonetse nko mu Bwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Nigeria no muri Afurika y'Epfo. Abahanga na n'ubu ntibaramenya aho virusi ya corona yaturutse, uko yavutse n'uko yageze mu muntu. OMS irimo irabikoraho anketi mu Bushinwa kugira ngo basobanukirwe. Umuryango w'abibumbye uramaganira kure iyicwa ry'abana bahanishwa igihano cy'urupfu muri Irani. Eugenia Mukankusi arakomeza kuri iyi nkuru.
Komiseri mukuru w'ishami ryawe n'igita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yamaganye yivuye inyuma iyicwa rya Mohamed Hassan Bizaji. Ni umwana wa kane byemejwe ko yishwe muri uyu mwaka twaraye dusoje wa 2022 mu gihugu cya Irani. Razaji yari afite imyaka 16 y'amavuko. Yatawe muri yombi mu mwaka wa 2007, bivugwa ko yagize uruhare mu isogotwa ry'umugabo mu mirwano yari ihuriyemo abantu benshi. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Ravina Shamdasani yabwiye ijwi ry'Amerika ko ubwo Razaji yarafungiye mu bitaro yahatiwe kwemera icyaha. Uwo muvugizi yemeza ko uwo mwana yakubiswe mu buryo bwose hakoreshejwe inkoni, amakofi n'imigeri, biba ngombwa ko yemera icyaha kandi yimwe serivisi z'ubuvuzi ku bikomere yakuye mu mirwano. Nyuma yaje gufungirwa ahantu hawenyine, umuryango we udashobora kumugeraho adafite umwunganira mu mategeko kandi buri gihe ajyanwa guhatwa ibibazo. Shamdasana avuga ko Razaji yamaze imyaka 13 ari ku rutonde rw'abahanishijwe igihano cy'urupfu. Akavuga ko umuryango we kwa gatatu wabwiwe ko azicwa kwa kane mu gitondo, no kuvuga ejo hashize. Ni umwana wa kane wishwe muri Irani uyu mwaka nyuma yo guhanishwa igihano cy'urupfu, kandi nk'uko imibare ibigaragaza, iki gihugu nicyo kisha abana benshi kurusha ibindi ku isi. Abandi bana byibura 84 bakoze ibyaha ubu bategereje igihano cy'urupfu muri Irani.
Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, ndetse no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Ababikira bo mu muryango w'abasanganya butumwa b'inyabiharage mu mujyi wa Gitega batabaye muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abana b'impinja 23 bari barajugunywe mu miferege mu binogo no mu bihuru. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na Mama Godeliva Miburo arongoye ikigo cy'imfubyi cyegukira ababikira mu muryango w'abasanganya butumwa kiri Nyabiharage mu gisagara cya Gitega, inzu ya 23 nizo zashoboye gutorwa mu binogo mu mifurege no mu bihuru aho zatawe baza kureregwa muri icyo kigo. Ibyo biharuro Mama Miburo avuga ko ari byo umwaka twaraye dusozereye gusa, kandi ko abenshi muri abo bana babatora bameze nabi, bamwe rimwe na rimwe batanguye kuribwa n'udukoko bikaba ngombwa gukurikiranwa kwa muganga mu buryo bw'umwihariko.
Abo twateye kwibarabara gabashika nka 23 ego umwaka wo 2023 nta bisanira byabo. Nk'iyo abantu baje barondera umwana bashaka gutwara abo wabo baraheza bagaprefera uwo mwana do perenconi et do merenconi kuko atagisanira na kimwe. Igisanira c'uwo mwana novuga nk'ubu wewe ubonyakana kwibarabara karaguteye ikigongo uraje kumpamagara uti mama ndabonye akana kwibarabara uca umujyango uwo mwana ubwa mbere ni wewe umunzaniye hama dusha tugerageza kondera ra umuntu yoba yarafise nda muri ako karere hanyuma bagaheza barashobora kumutora.
Hari mu gihe ikigo cy'ubuvuzi citiriwe Umweranda Camille kiri mu ishatanya mu gisagara cha Gitega gifatikanije n'ikindi kigo citwa Alki Services byari byagiye kwifuriza Noheli n'umwaka mwiza abana b'imfubyi bafashwa n'uwo muryango w'ababikira. Ku kigo Saint Camille kabaye akaryo ko gusuzuma no kuvuza izo mfubyi ku buntu, naho kuri Alki Services kabaye akaryo ko kunezereza abo bana mu kubakinisha no kubateramisha mu muziki. Muganga Didier Barumwete avuga izo mpande zibiri.
Twakoze igikorwa cyo kugira icyo mu gifaransa no kwita medical, turabasuzuma abakeneye kuvugwa twashoboye kubavura, hama ibyo tubona bishobora kudusaba bundi buhinga turaheza turababwira aho bashobora kubandanyiriza bivuza. Hanyuma rero nababwiye yuko dufatanije n'ikindi kigo cyitwa Erka Services gisanzwe ifite uburambe mu bintu byo kunezereza abantu. Murazi yuko umwana gukura kwiwe arakeneye ibintu bimusamaza, arakeneye utuntu tudukino, nico gituma mubona yuko dufatanije n'ico kigo RK Services twashoboye kukinisha abana turabavugiriza umuziki.
Mama Godeliva Miburo yarashimye ako kigo kakozwe, yavuze ko kuva mu mwaka 2009 ico kigo gishingwa ari ubwa mbere abonye umugwi w'abaganga baza gukora igikorwa nk'ico ku buntu ku bana reze.
Navuga ko ari ikintu kidasanzwe cabaye muri uru rugo aho mbona abaganga baje bagakonsulta abana bose bahereye ku bana bafise ingorane, bahereye ku bana bamwe nyende bakigwaye baraheza mbere barabaha n'imiti, barabaha n'imiti baza kunywera muhira bazobandanya kunywa. Mbere abo baganga baragira ikintu natangariye ko abo bana bagwaye cyane bazoca bagenda hariya ku bitaro kugira ngo baje hamwe bafasha abana bagwaye kwashi, hanyuma bamaze gukira nkumbure twebwe tukabandanya igikorwa batanguye.
Muganga Didier Barumwete amenyesha ko ayo mashirahamwe abiri agiye kubandanya yitunganya kenshi mu mwaka kugira baze baraza gusuzuma no kuvura batibagiye gukinisha izo mpfuvyi.
Twabonye yuko bikenewe yuko aba bana tubaba hafi mu byo dusanzwe dukora, nitwifuza yuko bica biherera ngaha. Ego twasangiye umunsi mukuru mugabo ku byo twashoboye kubona, turabona yuko bikenewe yuko bitoherera ngaha yuko twoza turagaruka. Twabemereye yuko tuzoza turitunganya tukavuga tuti muri uku kwezi canke ryari tuzoheza tugaruke dushobore gukora ivyo bikorwa vyo kubavura twakoze, hama bibaye ngombwa dushobore kuza tubakinishe narijya umwana abakeneye kugira ngo akure neza mu mutwe, abakeneye ibintu bimusamaza, ibintu bimukinisha kugira ngo ashobore gukora neza.
Ivyo birori vyo kwifuriza Noheli n'umwaka mwiza izo mfuvye bikaba byari byatewe iteka n'umwungere mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana.
Tukiri mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye agejeje ku baturage be ubutumwa bwo gusoza umwaka no gutangira uyu nguyu w'ibihumbi 2021. Avuga ko Burundi buzakomeza kunoza umubano n'amahanga no kurwanya ruswa. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiye ijambo rya President Ndayishimiye.
Prezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimishwa no kubona Burundi uyu mwaka urangiye ufite inzego zitorewe n'abanyagihugu kandi zikaba zimaze kurama. Yishimiye cyane kubona impunzi ziko zidatahuka, hamagarira abantu bose n'amashyirahamwe yigenga kutama avuga bitagenda neza gusa.
Turanezerejwe n'uko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu byagiye mu buryo zikaba ziriko zirataha ku bwinshi. Duhimbaje umwaka mushyashya rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu cose, bikaba biboneka ko igihugu camaze kwiha iteka mu makungu. Nico gituma dusaba Abarundi bose baba bari mu mashyirahamwe y'abenegihugu, baba bamenyesha makuru canke abamenyesha mana, dutegereza twese hamwe kuba amagiriranire. Nsavye shimitse ko ayo mashyirahamwe yomenya ihangira n'intumbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abenegihugu, gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose.
Yagarutse no kuvyo leta yaranguye birimo amafaranga yinjiye mu kigega c'igihugu bikayifasha kwibako.
Mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe. Ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa intigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire. Ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho. Ni naco kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro, na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu cya Afrika yo hagati. Mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano, leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda abamurara ku mugondo cyanke ngo amutsinde kuvyiwe. Mu gisata cy'ubutunzi, kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwiza tunga, amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega cya tari meshi. Uyu mwaka ikigobere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601, mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990 gusa. Kubera ivyo, leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye.
Mu bihe nk'ibi umukuru w'igihugu arahikigongwe abanyororo. Muri ino jambo haritezwe mbere ko bamwe mu bamwandikiye bakatiwe wo guherayo bagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'2015 barekurwa. Ariko se Barundi yavuze ko bazorekurwa inyuma y'igikorwa c'umurwi washizweho bijejwe.
Leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu, na cyane cyane ibiri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka 10. Ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano, kunywanisha Abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Turamenyesheje ko bamwe mu banyororo bakiriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe, abandi batezurirwe. Bizokorwa hisunzwe icegeranyo cy'umugwi uri kuratohoza ibijyanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo.
Prezida Ndayishimiye yahamagariye Abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu, yongera yiyemeza gukomeza kurwanya ruswa.
Naho twokwishikana igihugu tutagikunda, twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemo. Tuvavanure n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi, abasuma, abakora urudandazwa rwa magendo, abatanga n'abarya ibiturire, abasesagura amatungo rusange. Nk'uko tumaze kubishikiriza Abarundi n'amakungu, abarya imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi Barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire, eka n'ababitanga, abo bose ubutungane burababona, kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya. Nta gihugu cyateye imbere abenegihugu bicaye, tumenye kimenwe kuye kurya ari yabirondeye. Nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko atamwimbo bagwije.
Perezida w'u Burundi yavuze ko kimwe mu byo yifuza mu myaka iri imbere ari igihugu ciwe kigwiza ivyimburwa bishorwa hanze kugira ngo haboneke amafaranga y'agaciro atuma Abarundi baronka ivyo basumira hanze badashobora kwirimira canke kwihingurira. Eloge Wilika neza, ijwi rya Amerika.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe yarayagejeje ubutumwa bw'umwaka ku baturage be, arabasaba gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe u Rwanda rutegereje urukingo. Asumta Kaboyi aratubwira ku buryo burambuye ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.
Muri iri jambo ritabaye rirerire, Perezida Kagame yibanze ku buzima bw'Abanyarwanda, yabasabye gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe gitegerejwe urukingo.
Twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho. Kubera imbaraga zanyu, ubushake no gukunda igihugu twese dufite, uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje. Twirinde rero buri wese yite ku bandi. Mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi. Naho ibindi twabivuze ubwo nagezagaho uko igihugu gihagaze. Njye n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire w'2021 uzababere uw'uburumbuke. Mugire umugisha w'Imana.
Inkuru za Perezida Kagame ije mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera, ari nako haboneka umubare utari muto w'abahitanwa n'iyi ndwara. Ku nshuro ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje ko abantu 7 bahitanwe na COVID-19 niwo mubare munini ubonetse kuva mu mezi 9 ashize iyi ndwara igeze mu Rwanda. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima, ryagaragazaga ko mu bahitanwe na COVID-19 harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13 abahitanwe n'iki cyorezo kuri uyu wa gatatu, batumye umubare w'abamaze kwicwa na COVID-19 mu Rwanda bagera kuri 86. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu abantu bagera ku 8,250 mu gihugu hose aribo bamaze kwandura COVID-19. Muri bo abagera ku 6,669 barayikize, mu gihe abakirwaye ari 795. Gukomeza kwirinda COVID-19, abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya Leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwirinda guhura bitari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se yahuye n'abantu benshi. Leta kandi yashyizeho ingamba cyane cyane muri ibi bihe byo gusoza umwaka, aho abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo zabo saa mbiri za nijoro, naho abatuye mu karere ka Musanze bo basabwa kuba bageze mu ngo saa moya za nijoro. Muri iyi minsi mikuru isoza umwaka kandi, abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kwirinda ibirori byo mu ngo. Abari bafite ubukwe bwarahagaritswe, gusa na none Leta iherutse gukomorera abari baje mu gihugu baturutse hanze baje mu bukwe, bo bemererwa gusezerana batarengeje abantu 10. Ubwo yagezaga ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze mu minsi mike ishize, Perezida Kagame yavuze ko bitarenze amezi 6 y'umwaka utaha Abanyarwanda bazaba bamaze kubona urukingo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese aho muherereye hose, tubifurije umwaka mushya, umwaka w'amahoro kandi uzira umuze. Mu nkambi ya Nduta baratashya ababo. Ni ubutumwa bahaye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Akazi nakanje nitwa Ntihabose Domitira batazira mama Julieta, ndi mu isambi y'Induta. Basha umunsi mukuru wagenze neza, Noweli twarayiriye byagenze neza, turabipfuritse umwaka mushasha nawe muze mu buryo ntuzubage. Nagomba gutasha Januari yana muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande, nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na Gwandanga na numva ngo ubungasiga akora imuyinga, nawe ndamutahije. Hama rero na n'izindi nshuti zose bagiye banyabagirika bamwe sinkimenya bari abandi, numva ngo bari mu zamara w'abandi mu Rwanda. Abo babaza akazina kanje nabo ndabatahije, abo twahora tubana bose banyumva ndabatahije, abandi ntahije nabo turi kumwe mu ikambi y'Induta. Dukorana igikorwa cy'ubusenzi harimwo umukozi w'Imana Fredina, hamwe na Joseline na niyo saba bose ndabataje na wadaforoza dufatane igikogwa Imani baheza gire nuko rwaruko batasha yari jewe nti habose domitira ndabifurije umwaka mwiza musha muhire wa 2021 umuze mu buye ntuzubaje
nitwa Chopin Silver mba mu nkambi yando ndashima cyane ko umunsi mukuru wagenze neza aho mba na ntambara zabaye byagenze neza twasenza amahoro kandi kuzana umunsi turi amahoro hanyuma abo nifuza gutasha ndiko ndatasha nkuko anje ari mu Burundi yitwa Antoine Nonone ndifuza gutasha umuhungu wacu yitwa Majariko Sikahongo ari mu Burundi niko mneka yogora ndifuza gutasha yitwa Nsabimana Salomo ari mu Burundi muri kumneka yogora ama ndifuza gutasha yitwa Nizigimana Diodone ari mu nkambi ya Mutenderi ndifuza gutasha yitwa Ndahimbaze Bekimasi ari umutenderi azanye inshuti zanjye ko ndadondagura hanyuma ndifuza gutasha witwa muramunanje witwa Seriake ari muri hostelari hanyuma ndabifurije amahoro ko ni umwaka uzoza woshika turi amahoro twese Imana ibahezagire
Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kubifuriza umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amahoro namwe nshuti zacu mwatumye mugenzi wacu Eloge wirika neza yatugejejeho ubutumwa bwanyu bwa bonane
ndi kujya Vianne wabatazira darasa vuga mu Kayanza wambere nkaba ntaje Luburi ariho bataza Thierry ntaje umuhungu tumwe Ferdinand Duayezu atasha abagenzi bose bari mu Kayanza gahombo atasha abazi banje atasha inchuti ababanyi nabo bataya maburo akoraga kibenga witwa Jamali Jamesi ngamu kigarama honyenye nene akomisioni abambona witwa Tienne nawo witwa bamuzungu abo bose ndababona ndabivuza umwaka mwiza aho rimwe bose mva mahoro rimugisha w'Imana karirimbo ni kugatumba
nitwa Ndwaheza Feredina nkabangomba gutasha inshuti n'abagenzi nkabampereye ku wa mbere mpereye ku musheri wanje yitwa Nibizi Diana nca ntasha n'umupeti wanje yitwa Zabayize ya Dinete nkabangombye gutasha na mama yitwa Nenza Koperajia nkabangombye gutasha ndayisaba Jamari yitwa ku izina rya Majeto aba ntahije na muzungu nkatasha na Jamesi mu Kigarama aba ntahije na Rogeri eka nkatasha ababanyi bose n'abagenzi
Denise Silasi jembuka ibugendana mu ntara ya Gitega abazatse gutasha inshuti n'abagenzi ahera kuri madame we wanje Janete Kwizera Janete nkatasha n'uwitwa Rubenari kongera nkatasha n'uwitwa Canedius kongera nkatasha n'uwitwa Deveriano tabifurije umwaka mushashi
ndwa ndiumana Diego vuka Gitega kwa mine wakeu wa mbele mereko ni wewe wakabili twa Inosa Gitega nyene wakatu na ije twa Ndose wakale na ije twa Inosa wakale na ije twa Aruno tabifurije umwaka mushashi mwiza
ego urakoze cyane ndatahije ababyeyi banje barengaho mu ntara ya Gitega muri komine gihetu mutumba wa Kibogoye ni papa na mama ababa anyi bene wacu inshuti n'abagenzi bose nkabipfuriza umwaka mushasha mwitse umushiri wanje sindamushira kumugaragara ariko arahari yego ndamutahije kandi ariyumva izina kweri yumvise no sabarante acanyumva nta kibazo kweri
iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanye inshuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe muri uyu mwanya nongiye kubifuriza umwaka mwiza muzawurye ntuzabarye umugoroba mwiza kandi murakarama
Kikwembe baba funga mukaba kijana changa mukia jiko kwa ajili tupate nguvu ya kucheza